Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Signorine Nijimbere. Niwe mwese bakunzi ba radio Inzamba sangwe ikaze mu makuru yacu yo kuri wa kabiri igenekerezo ryanzwe ruhuhuma umwaka wa 2023 nayo akabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Imyidogo ni myinshi mu basirikare baheruka kuva mu gihugu cha Somalia n'abariyo bidogera ibanki nkuru y'igihugu kuba ivunjira ku mafaranga make amafaranga y'agahembo kabo. Ibyo abo basirikare babona nk'ubusuma bukogwa. Imanza zose zibirarane zikwiye gucibwa zashikirijwe na Ntiburumunsi Jean-Claude ajejwe igisata cy'amategeko mu ishyirahamwe ya Katz. Ni mu itangazo iryo shyirahamwe ryashize ahabona kuri uyu wa kabiri muraga kubikurikira muri ano makuru. Nayo mu ikambi ya Nyarugusu abasungusungu bafatikanije n'igipolisi baratemaguye imirima y'impunzi z'abarundi ziri muri iyo kambi ya Nyarugusu bagatakambira ishyirahamwe kubafata mu nda bakumviriza ayo bagowe. Mukanya inkuru imwe mukwayo kaze.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaha mwiriwe, dutangurira no makuru mu yavugwa mu gisirikare aho abasirikare b'u Burundi bari mu gihugu cha Somalia n'abaheruka kuvayo bidoga ko hejuru yuko baronswa agahembo bateze niyo kabonetse ibanki nkuru ibavunjira idolari ku mafaranga 2,080,000 mu gihe barondeye kugura idolari barironka ku mafaranga arenga 3,380,000 mu mafaranga y'amarundi. Ivyo bakabona ko ari ubusuma butegurwa bugakogwa n'abarongoye igisirikare. Bonfils Niyongere.
Iyo myidogo y'abasirikare yatangwe kugurirana inyuma yaho baronkerejwe amafaranga y'ibirarane y'amezi ndwi yo mwaka w'2022 bari baheraniwe abasirikare bakoreye muri kontenja Atimis. Abasirikare bakaba baronkerejwe amafaranga y'ukwezi kwa mbere gushika ku kwezi kw'indwi ku mwaka uheze w'2022. Abasirikare bahawe ayo mafaranga y'ibirarane akaba ari muri batayon ya 60, iya 61, iya 62, iya 63, iya 64, iya 65, n'iya 66. Kiretse iya 65 n'iya 66 zikiri mu gihugu cya Somalia mu nteko za Atimis, ayandi mabataya 5 ya mbere baramaze kugombogwa bari mu Burundi. Abaronkejwe ayo mafaranga y'ibirarane bavuga ko hamotamwo ubusuma bwabereye mu banki nkuru y'igihugu BRB, kuko bavuga ko idolari bari vunjiwe ku mafaranga 2,080,000 mu gihe bagiye kurondera idolari ku isoko barironka ku mafaranga arenga 3,800,000.
Mwimvire uno munsi kiragahemba mu madolari bagashobora gusosorora bakayakuvunjira kuri rumwe bakayakuvunjira ku 2,080,000 idolari twe twaja kurigura tukeneye nk'akantu tugura amayinite canke ari n'agatenda supurumu ashaka kugura ugaciri kuri 2,380,000 yarayi wawe baguhaye mpesha ntishize mu Marundi nawe ugasasoza kurigura n'izindi ati nzero zibiri ryari bayakuvunjiyeko nuvuga ubutumwa bweye bwiheruze bambaye amafaranga badutwara ufate 2,390,000 ukure mu 2,080,000 nuvuga amafaranga baba badutwaye ko ntangana isubiza n'ibasadashika hafi 2,000,000 baheraniwe muri izo minsi.
Basaba umukuru w'igihugu kugarukira igisirikare ngo ahandi ho kigeze aho umwansi ashaka.
Umukuru arya mutoya nkamara kibazo ikibazo mu mukuru wiwe urugero habyishitse ubona kamara amazi ashabwira kamara amazi kugira ngo araduhembe agahemba bagahemba inkisha ntishize inyana amafaranga yayabonye niba ajya kumukemere gasaba nyakubahwa umukuru w'igihugu agarukiye igisirikare cy'Uburundi kuko kigeze aho umwansi ashaka hanyuma atere inkingi igisirikare sima kirasambuka ese abona agahinda biratwishe. bose kwa bose bashobye kandi baridoga.
Tugerageje gukora ibiharuro dufatiye ku makuru atangwa n'abasirikare ku mafaranga bavunjiwe ko ugakuramwo ayasanzwe avunjwa ku isoko usanga abasirikare bose bari mu batayon indwi amafaranga bataronkejwe ari amafaranga arenga imiliyari zitandatu n'imiliyoni amajana abiri mu mafaranga y'amarundi. Ayo mafaranga yiyongera kandi ku madolari amajana abiri akatwa ku kwezi kandi ku musirikare umwe asanzwe avuga ko aja mu kigega ca leta. Uruganda rwa radio Inzamba Gateka kawe twagerageje kurondera kuri telefone Colonel Floribert Biyereke avuga igisirikare cy'u Burundi kugira ngo atange umuco kuri ico kibazo c'imyidogo mu gisirikare, ariko telefone yiwe yahamagara hakabura uwitaba.
Bonfisi niongela alakenuishi, dutandukile gisata chumu tungane, ishira hamu ya kati Burundi, lahagari tukwe umutima, ningeni manza zimarigi he, kire kire mwise nare na inyuzwa, zitariko zirabura nishwa. Igishira hamwe rigafatira akarorero ku rubanza rw'abasirikare bakurikiranwa mu rubanza rujanye n'ibitero byo kwikambi ya Mukoni mu ntara ya Muyinga batarigera bumvirizwa kuva mu mwaka w'2018 haraheze imyaka 5. Ivyo biri mu itangazo igishira hamwe ryashize ahabona kuri uyu wa kabiri. Umushinga wa manza Jean-Claude Niburi munsi ajejwe igisata cy'amategeko muri akati Burundi asaba umukuru w'iyo sentare gufata ingingo zose zishoboka kugira imanza zose zibirarane zicibwe kurikira.
Ni sentare kuri izindi zose nkuko biri mu itegeko rigenga iyo sentare nyene, aho mu ngingo yaryo yerekana yuko iyo sentare ari sentare ikomeye itegerezwa kuya akarorero kayandi masentare. Mugabo rero turiko turabona no munsi nuko hari amadosiye menshi menshi cyane usanga ari muri iyo sentare adatera imbere. Aha twatanze akarorero ku idosiye y'abantu bafatiwe mu Yinga mu 2017. Abo bantu bari bitwiye iyo sentare na nyuzwa mu 2018 gushika no munsi iyo dosiye ikaba atanyishiraronka. Twaje rero tugaba tukibaza ibibazo bitari bike, mbega iyo sentare yobera akarorero gute izindi, mbega sizo zaba bituma amadosiye no mu yandi masentare ahava akadindira. Ibyo mbere tukibutsa nuko bihonyanga n'ubwizwa shingiro rya Republika y'u Burundi kuko mu ngingo ya 38 basaba yuko masentare yocimanza mu kiringo cumvikana cyo bita dererezo nabo. Aho rero akati Burundi isaba umukuru w'iyo sentare yuko yofata ingingo zose zishoboka kugira ngo akure ibirarane byose biri muri muri iyo sentare, kuko n'ibyo byoha agateka iyo sentare hanyuma bigatuma ishobora no fatiraho igategeka izindi sentare ziri ku rugero rwo hasi yayo kugira ngo nazo zubahirize amategeko. Tugasaba urwego rukuru rw'ubutungane ko nabwo nyene bwo gukurikiranira hafi izo ngorane kugira ngo batunganirize abitura amasentare. Leta y'u Burundi nayo nuko tuyisaba yuko yubahiriza ibyo yiyemeje igihe yashyira umukono ku masezerano mpuzamakungu bahereza agati y'akazi na muntu kugira ngo abantu bose bituye amasentare babone ko batunganirijwe mu gihe cumvikana atari bintu birenze urugero cyane.
Amakuru twabateguriye arabandanya. Mugambwe Sawanye Fodebu, urabona ko amacakubiri ashingiye ku moko ariko aragabanuka mu Burundi, ariko atagikozwe ayo macakubiri ngo ashobora guhindukamo ayashingiye ku batunzi n'abakene. Ninacyo gituma uwo mugambwe usaba ushimitse leta gutunganya inama rukokoma yo kurabira hamwe intambwe abarundi bageze ko mu vyerekeye umwe bw'abarundi, bibaye ngombwa bahinyanyure bimwe bimwe. Ivyo biri mu itangazo umugambwe Fodebu wasohoye mu himbazi imyaka 32 heze habaye amasezerano n'umwe bw'abarundi. Dutega amatwi Pierre Claver Nahimana arongoye uwo mugambwe.
Umugambwe Sanya Fodebu uguma ufise amakenga kuko uracabona ko hari inkurikizi n'ibikomere bibi bitarakira neza byatewe n'ico gihe kirekire caranzwe n'ibyane z'amoko kuva igihe cyo kwikukira gushika muri bino bihe turimo. Ibimenyetso byibonekeza nk'impunzi z'abarundi zibonekeza hanze no hagati mu gihugu byatewe n'amakuba yo mu mwaka w'1982 1988 1993 n'umwaka w'2015. Umugambwe Sanya Fodebu urabona kandi ko amacakubiri y'amoko yabayeho mu myaka iheze ashobora gufata izindi ntumbero na zene zirimwo ibi bikomeye muri imyaka twimirije zishobora kuzana ingaruka mbi ku gihugu zifatiye cyane cyane ku bibazo by'intwari bihereye n'ubukene mu gihugu. Mu gihe intwaro za kino gihe zidashoboye gutorera umuti urama ibibazo byo gusabikanya ku barundi bose ibyiza n'amatungo igihugu gifise, dufise amakenga manini kwazoshobora kwaduka amacakubiri akomeye mu bene gihugu afatiye cyane cyane ku batunzi no ku boro. Twihweje intambwe amasezerano y'ubumwe bw'abarundi amaze gushikako, tukongera tukihweza izo ngorane zishasha ziriko ziraduka zifatiye ku bukene n'intwaro ibereye. Duhamagarira Leta y'u Burundi gusubira gutunganya nk'uko yabikoze mu mwaka w'1991 ikoraniro rukukoma ku rwego rw'igihugu ku kibazo cy'ubumwe bw'abarundi. Azoba ari umwanya mwiza wo kwirimbura gusuzuma ingene amasezerano yo mu 1991 yashizwe mu ngiro hamwe no kuyahinyanyura ajane n'ibihe dufatiye ku ngorane zibonekeza muri kino gihe tugezemwo.
Inzamba
bamwe mu banyagihugu mu ntara ya Makamba baridoga kw'ingendo z'abashikiranganje muri iyo ntara atakinini zifasha ku bibazo bibahanda, bakagiriza abajejwe intwaro ko batora abaja kubaza ibibazo bitabateranya na Leta. Ido ni Ido na Pierre Gahungu.
Nkuko bivugwa na bamwe mu banyagihugu bamaze iminsi bitaba ibiganiro n'abashikiranganje batandukanye babivuga, ibibazo bikomakomeye abashikiranganje batandukanye ngo nta nyishu babitangira. Aho batanga uburorero nko mu gisata c'indero, aho habajijwe ibijanye n'amafaranga igihumbi atangwa ku mwaka kuva mu mwaka w'indwi w'ishure shingiro, ariko ntihatangwe icegeranyo cyayakoze. Umushikiranganje w'indero François Habyarimana akaba atigeze agaruka kuri ico kibazo naho cabajijwe. Ibindi bitigeze bitangirwa inyishu ni ijanye n'inyubako rusange, aho hakavugwa amabarabara ahuza amakomine ariko ibiraro bikaba byarabomotse. Ariko umushikiranganje Dieudonné Dukundane akaba atashoye yavuze ko naho mbere menshi amaze kwiha inkumbi biturutse ku biraro canke amabarabara yononekaye, imiduga itabara ababa bakitswe n'amagara ntibaronke ingene bashikano kwa muganga nkuko babishikirije uwo mushikiranganje. Bamwe muri abo banyagihugu bakavuga ko hari n'abatamenyeshwa izo ngendo z'abashikiranganje, hakitaba abakozi baserukira ubushikiranganje mu ntara. Abakozi bato bato nabo ntibarekuriwe kuja gushikiriza akababakiye ngo mu ntumbero yo kunyegeza amakosa akorerwa muri ivyo bisata. Tubamenyeshe ko hari n'abavuga ko hoba hari abategurwa nabo barongoye ubuzi kugira abari bo babaza ibitabateranya n'abashikiranganje.
Aina yabagiye mu ntango zano makuru, imirima y'ibitegwa itazwi uburinganire yaratemaguwe ku muhinga mwo kuri uyu wa mbere mu ikambi y'impunzi Nyarugusu mu gihugu cha Tanzania. Abo barundi bavuga ko ugaruka rw'abasungusungu bafadikanije n'igipolisi baca ku mirima yose y'ibigori bagasasika. Bavuga ko arakamara amaza kubona itotezwa ribandanya kandi rigakorerwa abarundi bonyene abakongomani biraramiye. Nayo igisata cawo ni kijejwe impunzi hase kirorera, basaba ico gisata kwikubita gashi kigakingira abo barundi bagowe ayi kivumvu ngo kiranakwiye guhanura igihugu cha Tanzania kikareka guhonyanga amategeko mpuzamakungu araba impunzi. Edi Claude ni nahazwe.
Abo barundi bahungiye Nyarugusu mu gihugu cha Tanzania bavuga ko byabarengeye kandi ko hari ibara ryo kumutemere bemeza ko byabaye nk'umugenzo iyo babonye ibitegwa biriko biranaguka baca babisimbiramwo bakabitema. Umviriza iyi myidogo
bahere mu jone y'icumi muri i baratema baramanuka makamoshi bitaro by'ibyariro bata barakoroka ni mu jone ya cumi na rimwe muri jeyindwi ibaga. Aho rero bavuze ko nibyo bagaruka kumareba ibyo sigaye banyakubaho.
Ibara ni ibintu bimaramaje, ni ibintu biteye ubwoba. Ahubwo shamwe tuzi ko kwicana by'ukuri ihohotera ryakiremwa muntu rikorerwa impunzi z'abarundi mu bakongomani ntibigeze binjirayo.
Bagiriza ishirahamwe HCR kudakingira impunzi kuko ivyo vyose biba irorera kandi bigacagura impunzi kuko imirima y'abakongomani atawikorako. Basaba HCR kwikubita gashi igakingira izo mpunzi kuko ari vyo ijejwe. Leta ya Tanzania nayo ikubahiriza amategeko mpuzamakungu yateyeko igikumu.
kiyadotswe kera ariko hashize nta munsi n'umwe haguruka ngo yifuge cyangwa ngo yerekane ibibazo by'impunzi z'abarundi ariko zakorerwa hano Tanzania yari ikwiye no kuzitugarukira amategeko yasinye icyohereza cy'amamuntu ntak'impunzi
uruganda rw'amakuru rwa radio inzamba ntitwashoboye kuronka Siyasa Manjeje arongoye kambi y'impunzi ya Nyarugusu kugira ngo agire icyo avuze kuri aho gatotezo gakorerwa impunzi z'abarundi
Nilonga hadu chedu sozeri la nama kurutu kwa bategulie, tushimile mwedu mwese mwafashe umanya uku tukumviliza na hubutaha.